Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Turabaha ikaze bakunzi ba Radio Inzamba agatega kawe muri kino kiganiro Wibaziki. Uno munsi tukavuga ukwihanira bikogwa n'abarongozi mu nzego zo hasi bigashika naho basinzikaza ubuzima bw'abo barongoye. Prosperi Nzisabira nje ngira ndabashikirize kino kiganiro kuri Radio Inzamba agatega kawe muhinga bw'ivyuma dufandikanije na Yospendo w'Imana. Turabaha ikaze. Ikiganiro ni Wibaziki kuri Radio Inzamba agateka kawe. Byemvenishi Imirimana arongoye quartier Mirango muri zone Kamenge komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura akaba yaratsinzikarije ubuzima mu gukubita uwitwa Janvier Bizimana amwagiriza ko ari umusuma. Wibaziki kuri iyo nyifato y'urongoye quartier ya Mirango. Umunyanyi wa mbere ni Nzuru Baradismasi ari muri komine Kigamba mu ntara ya Cyanguzo. Tumve icyo avuga kuri iyo nyifato y'uyarongoye quartier ya Mirango muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura.
Yaramutse neza. Icyo mvuga kuri ibyo jewe nta kintu ndavuga kuko icyo turabimenyeye nibyo byabo. Kwamo bari ko bakubita abantu babahoho busa. None umuntu yaje kuramutsa umuntu je nibaza ko bagira amatohoza bakaramu waje kuramutsa ko ari byo nuko atari byo. Gikuru cyo guca bamuhamahiye. Yo ibyawe twari twabimenyereye nta gishasha nkaho kiba kiri nkoko kiraje neza ko bakubita uwo bahuye wese ari giti ntibarenda kubaza nako ko yatomboye ntibanda mu cyo yaratomboye ibyawe tuzi tumenyereye nuko gusaba gato iba n'ubuzima bakuba batera bukwaka abo niko bimereye turi mu gihugu cy'inyamaswa aho umuntu aho turi wabonye wese agitabara ntawe dufite dutabara aho hasi jere ni bitangaje ibintu tumenyereye twa twabonye gusa uwo bahamere abantu nakwiyongeza mbi y'inyamaswa wonyiheba bakamera nk'abantu bakakigeza nk'inyamaswa niyo handi ho ntabwo dufite tutabaza ntabwo ntara hari kwera yego ko iyo bari babafashe bari kugira amatohoza bakabaza uwo yaje kuramutsa bakumvita ko ari ikintu ko atari byo n'ibyo kubagiriza ubusumo byari bifashe ntayo bifashe n'agatoya bene abo rero badabwiwe hasi ngo bazi barahantu abantu bahohotera abandi urumva ntaho tugiye ntaho turiko turajya kono kontagera mwako
ikiganiro ni Wibaziki kuri Radio Inzamba agateka kawe. Byemvenishi Imirimana arongoye quartier Mirango muri zone Kamenge muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura akaba yarasinzikarije ubuzima mu kumukubita akubita uwitwa Janvier Bizimana amuhora yuko amwagiriza yuko ari umusuma. Wibaziki kuri iyo nyifato y'uyarongoye quartier ya Mirango muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Tumvirize Sibomana Josias ari iburaza mu ntara ya Gitega icyo bivuga ko
kubabara kuzi cyane no ku yatuye agahinda nkuko akabido n'akarazi narakabonye yose abantu batari bake barakabonye jewe rero icyo ntarinzi ni uko yamukuye akaritse ntacyo narinze gusa mugabo birababaje none umuntu arongoye abandi ashobora kuba ari we yibagira imbere hanyuma agafata umuragi w'inkuru akamukubita kujya mu kibando kiri aho twabonye yateye isoni. Ikindi kibabagero ni uko abo abategetsi b'ubu ntituzi ko babwira babibona cyangwa babyirengagiza, kuko tuba kwihuta kugira ngo ubutungane shobuca buraba bunyaragasa ukaraba ibyo muntu bagaca icyo nkari gacasasa kugira ngo ujye muntu bitwa ko amutakaritse ashobora kuba agira nka birya bakamushimbira ubutungane. Niyo ntwaro nziza n'ibereye aho mushyikiza abandi bazirika ca abanguka aho ca abanguka niho umwete wacu aducize icyizere ko batabanje guhita abyeza atari aho naho ubona ko ntatwo turiho turaza cyangwa natwe turiho turasubira ntatwo turiho turaja nko tuba tuvane biba ari ibintu bimara amazi niyarabi niyarabi agacira babanguke babanguke niyo yagiye aca gucize icyizere acibwa n'abatwara Ya bana macho kwa sema kwa kwa
ganiro ni wibaziki kuri radio nzamba agateka kawe twagarutse kunyifato y'urongoye karate mirango muri zone Kamenge muri komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura inyifato yo gukubita gasinzikariza ubuzima uwo witwa Janvier Bizimana amwagiriza yuko ari umusuma. Wibaziki kuri yo nyifato y'urongoye karate ya mirango muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Waturungikiye ijwi akaba yadusavye yuko tworihindura kandi ntiyamenyesha nahari tumve ico ashikiriza kuri iyo nyifato yo murongozi wo mu nzego zo hasi.
Uyo atwara karitiye muri mirango aho muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Uyo Bienveni yayihaye ububasha bwo gusinzikariza ubuzima ubundi witwa Janvier. None kwa jenjwe ntwaro nazi amategeko y'ingene bakora abashefu do karitiye abanyumba kumi abashefu de zone. Iyo umuntu aje kuramukanya atari mu gihe cy'intambara igihe igihugu kiri mu ngorane kumutanga ntibyemerewe akaza agaramukanya agasubira akagenda. Turazi ko amategeko avuga ko iyo yaraye ariho bisaba ko aba agiye kwiyandikisha kandi umwandikisha n'uyu yamuhaye indaro cyanke nyen'urupango nambaba aho hantu baba aho yashikiye. Ariko mujye ufata umuntu ukamukubita ngo ni umusuma nawe nyine nta bubasha uba ufise, aho ni bimwe byo kwiha ububasha udafise kwinjirana mu nzego ako kari kazi akazi k'inyamira mabi. Igipolisi akamujyana kumubapeje kuri zone baba bahari kuri komine baba bahari akagira amatohoza hari nk'ikintu cyaraye kibwe cyangwa kibwe muri iyo minsi cyangwa muri iyo mwanya bakamenya ko ari muri abo babishyizemo uruhare. Ariko atari uko ni ukwiha uburenganzira, urumva ko abapolisi yabatwaye akazi abajeje umutekano nta kazi bafise muri iyo karitsiye ya Mirango. Abariyo baravayo bumve ko ataco bakimaze, hari umuntu abikora vyose ajejwe intwaro ajejwe n'umutekano.
Bajana gusumbi nyama
ganiro ni wibaziki kuri radio Inzamba agateka kawe tukaba twagarutse kunyifato ya Bienvenue Shimirimana arongoye karate mirango zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura nyifato yo gusinzikariza ubuzima mu gukubita witwa Jambye Bizimana amuhora yuko ari umusuma wibaziki kuri iyo nyifato yuyu arongoye karate mirango Simbizi Melchiori nawe ari imuruta mu ntara ya Kayanza tumve icyo abivuga ko
ndabaramukije cyo kintu iyo video y'uyo mutware wo mu Kamenge twarayibonye raciye ku mbuga ngurukana bumenyi turabona ko iyo mutware yabyifashemo nabi mu bisanzwe bisanzwe umutware niwe akwiye gutanga karuriro keza mu batwara rero umutware agatangura guhohotera abanyagihugu rongoye nukuri na burongoye ntibabibona neza ejo uzosanga nabo batanguye guhohotera abandi ejo bitumye ibyo bintu ndabiteye ibyatsi byo kwihanira uyo muntu bamagiriza ngo n'umusuma bisanzwe nimba yabarabona umusuma ariko umutwara kuba bijejwe bajejwe umutekano mo pejini wazi kutohoza umusuma na utari umusuma kuko mvyo yitse mugabo uyo mukuru wo mu Kamenge uyo nimba ari nyumba 10 yaragize amakosa akomeye kandi umuntu ahotera agatera akazi na muntu wese arakurikiranwa n'ubutungane nicyo gituma ubwo butungane bukwiye kumukurikirana bukamubaza neza igituma asura ubusha bwo kwihanira Kuhoje na wanya muku vitikiwando na kinini yu vitinda harimu waba nwaguma wa musaviriki kwa mwatimure kuyo munu mureke mugawa ujia mutukwari wewe ni yomba ya shaka na kujia yomba njoki tumu ya mutukwara kuyo ukulikira nwanubu tuunga ani mkabuku vitinae mga hanga kuko atuwa ilijagate ya kazi na munu sawa prakoti
Kiganiro ni wibaziki kuri radio Inzamba agateka kawe tugaruka kunyifato y'urongoye quartier Mirango muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura nyifato yo guhohotera mu gukubita abarongoye nkuko vyabaye kubitwa Jambye Bizimana amuhora yuko ari umusuma Gaston nuka mazina ari muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro nawe twumve ico avuga kuri iyo nyifato
niyo kriteri ya mbere muri SNDD irango umuntu w'intwari w'uguhabwa igiti cyane yo guhabwa ubuyobozi intungane muri SNDD nta kibanza zifise n'aba baganza aba batwara igihugu hera kuri bumuni amabi yagirizwa kugira naho leta zunze ubumwe za Amerika zimufatiye ibihano n'aba banda kugarika nibo baganje badashobora kurengana imbibi z'u Burundi n'aba bagize mu cegera cy'umukuru w'igipolisi ababisaganya n'abandi benshi bagenda bakorera iki b'abarundi ubu nibo baganje nibo baganza sabwa kugamba ni kwa rurimi rwo kwica abatavuga rumwe na leta no kwica abo badasangiye ubwoko no kwica abantu bose biketse ko ari babi imbere yabo umuntu azi gukora bene ibyo ntibashimisha SNDD niwe ahabwa umwanya niwe ahabwa igiti niwe ahabwa kuyobora niwe muyitegerwa niwe ntwari niwe fura muri SNDD rero impanuro twotanga abarundi bagende babiraba abarundi bagende babibona agende bari mu kiriko cya Kotwa kandi kajya gasore cyari ko karakubitwa General Kabone bagakurikije umuhini w'isuka nabo ngende bakavunagura kubitinda hari abantu batsemera bavuga tugeza ngaho mubabarire nukuri narabone sinzi nukuri intwaro iraruhije abarundi abarundi turakwiye kumenya abadutwara baribo abarundi turakwiye gutahura igihugu aho kigeze hanyuma abarundi bo bene igihugu bakamenya ingingo bafata bashimye gutwarwa nk'inyamaswa no kwishwa ku gihe cyose umutware abishakiye babibandanye tubyemere gutyo babona byohinduka naho umurimo n'igikorwa cyo kubihindura n'icy'abarundi cicawe n'icyayi nyafrikene cicayi yose icya CPGL n'igikorwa cy'abarundi bwacu tubirabe tubibone tumenye icy'abarundi dukwiye kwemera n'icyo dukwiye kutemera hanyuma dufate ingingo ibereye murakoze cyane
murakoze cyane namwe Gaston ikiganiro bibaziki kuri radio Nzamba gatega kawe sindabizera Yohani akaba ari ibuyengero mu ntara ya Rumonge nawe arafize icavuga kuri iyo nyifato yo yarongwe karite mirango muri zone Kamenge
sinumva ngene uyu muntu yo kwihubu basha bwo gukubita umuntu kandi aziko bibujijwe zumvikana ko aho bari ho amanama bwa barakoze bavuga ko atamuntu azobaka kaza nibigire ivyo bashaka umva rero mukubise iyo haba hari abatambu bimutumye hari abamusumba abamukurira ba bamutwara boci bamukurikirana akabanza akavuza uyu muntu yakubise munyuma nawe agacaja gufungwa kubera yarihaniye urumva rero ni agigize nk'igihugu kitagira amategeko muri iyo mirango mengo si mu Burundi nibamukurikirane bamuhane umushyirahamwe aharangira agasize akatega akazira muntu aze amuhane amukurikirane amwitwarire amushingire dosiye barondere umuntu azoburanira uyu muntu bakubise uyo janvier bitwarire uyo mushebe do quartier byemvene bamwitwarire none bibaye uko no munsi bakavyihoza ejo nabo abo bo mu nzego zo hejuru canke nawe uyo mushebe do quartier nta nshuti afise nta muryango afise bahura bajya gutembera ahandi nabo ni babagize gutyo cyo munezera oya niba bigiye hakirikare atari uko ejo bizotandukira abandi mu nyuma baze kugarura impene bataka ibishobora baze kwibuka bicuza amazi yararenze inkombe ivyo rero si byiza ahubwo tusaba ayo mashyirahamwe ajeje ivyo agateye akazi na muntu abo bashingwa manza bafasha abantu batishoboye abantu bato bato banahunikura bamufashe uyo janvi yakubiswe bitwarire uyo mushebe do quartier bienvenue uri muri mirango muri zone Kamenge kandi igihano kize gikwiragizwe hose abantu bose babimenye kugira ngo bibe vy'akarorero ku bandi bafise iyo ngeso yo kwihanira barengera inzego z'umutekano
ikiganiro ni bibaziki kuri radio Nzamba agatika kawe kuri iyo nyifato yo guhohotera abo batwara ikunda kwibonekeza mu barongozi mwishira hamwe mu muhari rigiteka ngo ntibibatangaje kuko ngumwera uvibukuru ugakwira hose ngo iyo nyifato kuri bo ngo ntibatangaje nkuko tubishikirizwa nurongoye uyo muhari rigiteka Ancher niko yagize
muri iteka turavye inyifato ya byenzere wo mu Kamenge guhohotera umuntu abatwara sinuvuga ntavyisangije abari ku butegetsi n'ikino gihe bari twaza ibihagararo bafise kugira ngo baburagize abantu ba zimize ubuzima bwabo bibaza ko batabashigikiye aho rero kubona uwagize ivyo ntagitangaje twemwe ntagitangaje kuko turazi ko nabandi bo ku nzego zo hejuru babikora bikogwa kandi ata n'inkurikizi bigira kuvuga ko ngo yamwise umusuma canke iki ugomba kukurya ntabuzi imboga ku ntaburi imboga agukoza nibaramufise ko umugambi w'ukumugira nabi ntiyashobora kubura icyo amwagiriza twe muri igitekerezo tukagira tuti nyabuna iyo yari ingeso yo gutuza mugabo ituzwe nande mu gihe igihugu abantu banyuruzwa ku munsi bishwa ku munsi ntihagire n'ijambo ry'ihumure ryigira rivugwa n'abitwa ko barongoye igihugu barimo barongoye igihugu ivyo rero vyavyenze ni ukuri ni kimwe mu vyinshi bibikorwa n'abantu bari ku butegetsi ubu
cyuti bakunzi bagadwe Nzamba gatega kawe namwe mwari ko munatwumviriza ikiganiro bibaziki twa turabashikiriza kigarukiye aha tukaba tubasabye imbabazi ku majwi amwamwe atumvikana neza bitumwe n'imvura mwavyumva yuko abari abo twari ko turavugana baturungikira ijwi cyanke tukavugana imvura iri kwiragwa Prosperance Sabira ni jenayiko ndabashikiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba agatega kawe mu buhinga bw'izuma twari kumwe na Jospe Nduwimana tukaba twagarutse kunyifato y'urongoye quartier Mirango muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura nyifato yo guhohotera mu gukubita abarongoye aho yakubise uwitwa Janvier Bizimana. Ikindi kiganiro wibaziki ni kuwa mbere naho buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa
kwa
ndere kwa kabila kwa 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 kw